tiene radio es Villa América. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fideni Yongavu. Cyo kimwe n'abandi bamenyesha makuru, bagenzi banje baya makuru twabateguriye kandi turabashikiza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC, mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Mu Burundi abagize inama nshinga amateka nshasha bakoranye ku nshuro ya mbere kuva kuri uyu wa kabiri. Mushinga amateka Vena Sinzingayo arongoye ibyo bikogwa, yasabye bagenzi we kuzoshira imbere ineza y'igihugu n'abarundi mu myaka itanu bagiye kumara mu mabanga.
Naje kandi basabe rero ibi bikogwa tubishyire ku muzirikanyi, tubikore twisunze ineza y'igihugu, tubikore twubahana, iba byakunda mbere dukundana, hanyuma bigenze gutyo ntangeka byose bizotera imbere.
Uwo mushinga amateka Venance Nzinkayo. Tukiri mu Burundi, leta imenyesha ko imigenderanire n'ayandi makungu n'ugufashanya mu iterambere bigiye gusubira kugenda neza. Igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cahawe izina rya Isaias kibandanya kugeramira intara za Amerika zegereye ibahari Atlantic. Leta ya Zimbabwe ibandanya guhagarika abatavuga rumwe nayo. Ido ni ido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyahawe izina rya Isaias kibandanya kugeramira intara za Amerika zegereye ibahari Atlantic. Muri leta za South Carolina na North Carolina icyo gihuhusi kibandanya guteza imyuzure. Geoffrey Mutagoma dufite irindi kuri iyi nkuru.
Ikigo cya Amerika kigenzura ibya serwakira cyavuze ko inkubi y'umuyaga iherekejwe n'imvura nyinshi byaciye insinga z'amashanyarazi mu ngo no mu mazu acururizwamo muri izo leta zombi. Uwo muyaga waje uturutse mu nyanja ya Atlantika wageze ku butaka ufite umuvuduko w'ibirometero 140 ku isaha. Kuri uyu wa kabiri imvura yaje iwuherekeje yageze ku nkombe z'inyanja muri leta ya Maryland mu kigobe cya Delmarva ugeze ku muvuduko w'ibirometero 110 ku isaha. Uwo muyaga urimo imvura yateye imyuzure uteganyijwe no mu zindi leta zo mu burasirazuba bwa Amerika. Abashinzwe iby'iteganyagihe batanze imbuzi ko bizahera muri leta ya Virginia mu burasirazuba bushyira amajyepfo y'igihugu bikagera muri leta ya Maine mu majyaruguru ashyira iburasirazuba bwacyo. Perezida Donald Trump yashyizeho ibihe bidasanzwe muri leta ya North Carolina n'iya Florida, ategeka ko hashyirwaho uburyo abakozi ba leta bafasha batewe ibibazo n'iyo nkubi y'umuyaga iherekejwe n'imvura nyinshi.
Turagushimiye Geoffrey kuri iyo nkuru. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yagabishije abansi inyuma ku gihugu ciwe kigize ibitero vy'indege z'ingwano vyo kwishura muri Siriya. Netanyahu yashikirije amajambo inyuma ko Israel igize ibitero ikoresheje indege z'igisirikare ku munsi wa mbere mu bibanza vya gisirikare mu gihugu ca Siriya. Yariko yishura ku gitero cageragejwe mu ntara ya Golan yigaruriye kuva mu mwaka w'1967. Yariko agendera ikibanza cha gisirikare mu gice co hagati mu gihugu. Netanyahu yatangaje ko bazokora ibishoboka kugira bivu n'umwansi. Itororokanizo ry'amakuru rya leta ya Siriya ryatangaje ko indege za kajugujugu za Israel zarashe za rokete mu bibanza by'igisirikare cya leta hafi yahitwa Kuneitra mu bumanuko bw'igihugu. Imenyesha ko atabahasize ubuzima ko yamara hari ibintu byononekaye. Hasanzwe hari icuka kibi gikomeye hagati ya Israel na Siriya. Mu kwezi guheze indege z'ingwano za kajugujugu za Israel zarakoze ibitero mu bibanza bya gisirikare mu bumanuko bwa Siriya. Hari mu gikorwa cyo kwishura ku bisasu byari byatumbirijwe ku butaka bwayo biturutse muri icyo gihugu. Kuva mu mwaka w'2011 Israel yakoze ibitero muri Siriya inshuro amajana n'amajana hakoreshejwe indege z'ingwano. Ibyo bitero byakozwe ku nteko za leta n'inteko bikorana zo muri Iran n'izo mu Hezbollah ziri ku butaka bwa Siriya. Nawe Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko igitigiri cy'ingabo za Amerika ziri muri Afghanistan kisigara kiri hagati y'ibihumbi 4 cyangwa 5 mu kwezi kw'11 uyu mwaka. Geoffrey Mutagoma abandanya iyi nkuru.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yirinze gutangaza igihe nyacyo umubare w'ingabo zayo zimaze imyaka 19 muri Afghanistan uzagabanyirizwa, ariko avuga ko ari vuba cyane. Kuva aho ubutegetsi bwa Amerika businyaniye amasezerano y'amahoro n'umutwe wa Taliban, ingabo za Amerika zigera ku 13,000 zari muri Afghanistan zatangiye kugenda zigabanywa hasigara zigera ku 8,600. Ayo masezerano yavugaga ko ingabo z'Abanyamerika zose zigomba kuzaba zavuye muri Afghanistan mu kwa karindwi k'umwaka utaha 2021. uruhande rw'umutwe w'abarwanyi b'abataliban nirwo rusabwa kwirinda guhindura igihugu indiri y'abakora iterabwoba. Abategetsi bo muri Amerika bongeraho ko ayo masezerano asaba uwo mutwe kumvikana n'indi mitwe batavuga rumwe bakarangiza intambara yokamye icyo gihugu. Gusa aya masezerano azubahirizwa ari uko hariko abarwanyi 5,000 mu mutwe w'abataliban mu ihererekanya ry'imfungwa z'intambara hagati yawo na leta ya Afghanistan. Ariko uku kumvikana ntikureba Amerika kuko kwabaye hagati y'uwo mutwe na leta. Abatalibani bo bamaze kurekura abasirikare 1,000 ba leta bari bafite. Ariko Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan yanze kurekura abagera kuri 400 avuga ko itegeko nshinga ry'igihugu ritabimwemerera kandi baregwa ibyaha bikomeye birimo kwica inzira karengane z'abaturage. Umuvugizi w'umutwe w'abataliban Suhail Shahin yarayabwiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Mike Pompeo kwiyubahirizwa ry'ayo masezerano rishingiye ku irekurwa ry'abarwanyi b'uwo mutwe leta isigaranye.
Urakoze Geoffrey. Perezida w'igihugu cya Belarusie Alexander Lukashenko avuga ko abatavuga rumwe nawe bariko bategura ubwicanyi imbere y'amatora. Perezida Lukashenko yatangaje uno munsi wa kabiri ko azokingira igihugu ciwe abatavuga rumwe nawe n'Uburusiya, avuga ko bariko bategurira hamwe imyiyerekano ishobora kwiha ingumbi imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba ku munsi w'Imana. Lukashenko afite imyaka 65 muri iki gihe, yayoboye akoresheje igitugu Belarusie iri hagati y'Uburusiya n'Uburayi mu kiringo cy'imyaka 26, yarakandamije abatavuga rumwe nawe imbere y'amatora yo ku munsi w'Imana. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu yiyamirije ibyo yise utwigoro tw'abamugwanya tugutegura kugandagura abantu mu mabarabara y'umugwa mukuru Minsk. Yamenyesheje ko bariko babifashwamo n'igihugu c'Uburusiya, yavuze ko batazotanga igihugu cyabo kubera ubwigenge ari ikintu kitoroshe kuronga. Ivyo mu ijambo ryamaze igihe kirenga isaha n'igice. Perezida Lukashenko ariko arondera kwitoza mu kiringo kigira gatandatu mu matora yo mu mpera z'indwi. Nigema yuko azibiye abo batavuga rumwe nawe kugira ntibahiganwe nawe, abandi nabo akabata mu mvuto. Yagirije ibihugu by'Iburaya n'Uburusiya ko biriko byivanga mu matora mu gihugu ciwe. Ayo yari amwamwe mu makuru makuru avuga hirya no hino ku isi radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa Facebook no ku kibuga cyacu cya internet aricyo website akabonye radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, leta y'u Burundi imenyesha ko imigenderanire n'andi makungu n'ugufashanya mu iterambere bigiye gusubira kugenda neza. Ibyo byashikirijwe inyuma y'umubonano umushikiranganji Albert Shingiro yagiranye n'abaserukira ibiro bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi. Inkuru Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomegwa na mugenzi wacu Desire Hatumimana.
Mu nama yagiranye n'abarongoye ibisata bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi kuri uyu wa kabiri, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yamenyesheje ko u Burundi bwasubiye inyuma ku bijyanye n'iterambere kubera ivyabaye mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2020, kuko ibihugu bimwe bimwe vyafatiye ibihano igihugu c'u Burundi. Albert Shingiro afatiye ku kungene baganiriye ku bijyanye n'imigambi leta y'u Burundi yashize imbere, afise icyizere ko gufashanya bigiye gusubira. Shingiro anafatira ku mibonano amaze iminsi agiranira na bamwe mu bafasha u Burundi.
Nico twitorera imigambi ya mbere yo gushira imbere hamwe nabo bakaza bafasha. Twaganiye neza ku buryo twibaza ko misi y'imbere mushobora kuzobona ikintu kinini yagihindutse mu byerekeye imigenderanire n'u Burundi n'andi makungu. Maze iminsi mpura n'umwe umwe wese ukwiwe, mugabo ntanguye guhura nabo mu tugwi kugira ngo dushobore kuvugana neza na neza ingene twokorana hamwe misi iza, kugira ngo umwanya twataye entre 2015 na 2020 mu vyiterambere twataye umwanya munini cyane murazi vyabaye mu gihugu, hanyuma ibihugu bimwe bimwe biraduharira ivomo binaduhora n'ubusa. Mugabo ubu rero tugiye gukorana ingufu nyinshi cyane kugira ngo mu minsi y'imbere mubone igihinduka.
Mu mibonano yagiye aragira Albert Shingiro yemeza ko yabonanye n'abaserukira ibihugu vyafatiye ibihano Burundi. Uwo mushikiranganje akamenyesha ko afise icyizere ko mu kiringo kitarenga umwaka u Burundi buzaba bwatezuriwe, kuko icyo kibazo cyama kigaruka ko mu mibonano yose agirana nabo vyega.
Ibyo by'ibihano byafatiwe u Burundi navyo nyene twabivuganye, sibo bafashe ibihano byafashwe n'ibihugu bimwe bimwe, mugabo nabo nyene kwa dusa dukorana bashaka gufasha kwera bo n'ibintu byahindutse mu gihugu duherutse mu matora yagenze neza inzego ziko zirahaja mwarumvise ko leta mvyeyi leta nkozi iri ku kivi twibaza yuko nabo babifashe ibyo bihano nabo nyene mu misiza bagiye guhindura bashobore kubikura atakintu gisabwe donc kibaza ko bizogenda neza nibaza yuko uyu mwaka utazohera bimwe bitarahava
urongoye ibisata byose byishirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi arashima uyu mubonano Garikoni yemeje ko ibyo bisata bibone biriko birakogwa kugeza ubuzima bw'abanyagihugu buteye imbere yamenyesheje ko ibyo bisata bizobandanya bifasha mu biza biteza imbere umunyagihugu
remercier de vous féliciter de cette initiative que sa première depuis que moi je suis ici en 3 ans
Turashimye ako karyo uduhaye kuko nakambere mbonye kuvanda ingaha mu Burundi haraci imyaka 3 icerekana mbere ko dusubiye mu migenderanire twahoranye imigenderanire yari myiza ariko yamikenewe kunagugwa kuneza y'abarundi navuga ko ivyo mwadushikirije twabifashe nkama Mwizere rero ibyo twiyemeje mu gufasha u Burundi gushika mu buzima bubereye abanyagihugu mwanashikirije ko tubona twigoro turiko turakogwa uneza abanyagihugu turabubona kandi turabishikiriza aho tugiye hose Burundi bwagiye mu bibazo by'imigenderanire na bimwe mu bihugu byafashije igihugu mu mwaka wa 2015 inyuma yaho umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yitoreje bugira gatatu mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ivyabonywe na bamwe mu Barundi nko guhonyanga amategeko harimo ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi n'amasezerano y'amahoro ya Arusha abahakanye ico kiringo bakoze imyamamazo bamwe barishwe abandi barafungwa mu gihe ivyo vyatumye abarundi bihumbi amajana 5 bahunga igihugu ivyatumye ibihugu vyafasha u Burundi hafi igice c'amafaranga leta yakoresha ku mwaka babihagarika
urakoze Desire mu Burundi kandi abagize inama nshingamateka nshasha bakoranye ku nshuro ya mbere kuva kuri wa kabiri ibintu bibiri nivyo bagiye kwiga birimwe gushiraho amategeko ngendegwako y'ubwo rwego n'ibiro vyago inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika eroje burikaneza ari i Nairobi muri Kenya
Provence Bubanza Manirakiza Home Suguru Olivier Nizigama Sylvie Niyonzima Jean Baptiste Manirakiza Alexis Provence Bujumbura Ndaruvukaye Zeno
Uwo mushinga amateka Venance nzi nkayo yarongoye inama y'ibikorwa bya mbere z'abagize inama nshinga amateka nshasha y'u Burundi hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura aha ari kahamagara amazina y'abashinga amateka nk'uko amategeko ngenderwa kahasanzwe yabisaba mu bikorwa bitangurira ibindi byose Pierre Claver Kazisa umukuru w'umugwiseni utunganya amatora yari yagiye mu nama nshinga amateka gusigura icyatumye bwana sinzi nkayo atorwa kurongora izo bikorwa
Turavye amadosiye yabo bashinga amateka bose twasanze gushinga amateka sinzi nkayo Vena yavukiye Chimba komine Gishubi province Gitega ariwe akuriye abandi mu myaka uyo mushinga amateka rero niwe aza kurongora inama nkuko bitegekanijwe mu ngingo ijana 75 y'ibwirizwa shingiro
Sinzi nkayo imyaka 65 yibukije bagenzi be ko ibintu bibiri nyamukuru ari byo bubagiye kwiga gushiraho amategeko ngenderwa ko y'urwego rwabo hamwe n'ibiro byarwo
Teko cy'umukuru w'igihugu rero yaduhamagariye mu nama y'uno munsi idusaba ko twiga itegeko buzogendera ko muri iyi myaka 5 dutanguye no kuvuga reglement intérieur de l'Assemblée nationale. Cyo twicarira no munsi tumaze kugiheza kuzoheza rero tuje ku ngingo idusaba gushiraho biro ya Assemblée nationale kuko nta mugwi nk'uyu wukora nkuko twifuza gukora mubiye gucifuza gukora udavise abahugendera imbere.
Bwana sinzi nkayo yanahamagariye kandi abashinga amateka bashasha mu ngingo bagiye kwiga kubikora abashinga imbere neza y'igihugu.
Aba rero nashaka ndabasabe muri ibi bikorwa duhamagarirwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira ngo dushireho ibintu bikuru bikuru tuzogenderako muri ibi bikorwa dutanguye n'ubwo tune tumara imyanda y'imyaka 5 nashaka ndabasabe rero ibi bikorwa tubishire ku muzirikanye tubikore twisunze
ineza y'igihugu tubikore twubahana iba byakunda mbere dukundana ko gukundana tawo kigira itegeko ko umuntu akunda washaka mugabo kubana jojo ni itegeko kubane rero twisunga amategeko hanyuma bigenze gutyo ntangeka byose bizotera imbere
Naibigizwa nshingiro jahinyanywe mwaka wimbe wina chumino muna nani jatumye haiminduka mwitunga nywa jibi satani nzego zimwe nibiringo vizabategeti wa mweba mwe halimuichu mkuru wikihugu chava nywe kumnyaki tanu gishikuwa kuri ndwi awashinga mateka wabagu manye kiringo chimnyaki tanu. Agatongo wa saa mkuru mugambwe senere yari itwaye muri sentare yubahiza ubwizwa nshingiro kwa tsinza amatora y'umukuru w'igihugu na yabashinga mateka yo kuwa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ariko akimwukuri yabonetse kuri uyu wa kabiri mu nama nshinga mateka yahora mbere abereye icegera ca mbere c'umukuru wayo yambaye agafukamunwa Eloge Wikaneza ijwi rya Amerika
turagushimye Eloge tugume mu Burundi aho sentare nkuru igihugu yimuyingaraye ikiri mu nyoro y'imyaka 15 wahora ari umukuru wa zone mwakiro muri komine mwakiro nyene yagirizwa gushaka kwica mu standere w'iyo komine inkuru ijwi rya Amerika yifatanije n'abanywanyi baryo dusomegwa na mugenzi wacu Diane nini nazo
Baltazanya Benda yari yaciriwe ico gihano yahagaritswe na polisi y'u Burundi ku munsi wa kane w'indwi iheze yahagaritswe yagirizwa gushaka kwica mu standere amutwara muri komine mwakiro ari naco caha yashengejwe ko n'umushikirizi wa manza wa parke egamiye senare nkuru y'igihugu imuyinga Nurubanza rwaburanishijwe mu ntaye y'icese y'ikibiriraho nkuko bitegekanijwe ku manza z'ivyaha vy'abafatanye itonga agihagarikwa polisi yatangaje ko yamufatanye ikibugita yari yonyegeje mu mashesheti yiwe aho yari yatumeko na mustanteri Sylvie Muhimundu kwisigura ku biti vya leta yari yatemaguye ico kibugita nkuko polisi y'u Burundi yabitangaje ni naco yari kwifashisha mu gukora ibara Ibiti navyo yategezwa kwisigura ko vyari biteragiye ku mpande z'ibarabara ku mitumba ya Kibwigwa Kibande na Butobwe vya commune Mwakiro.
Urakoze Diane kutusomera iyo nkuru. Mu gihe mukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye abandanya guhamagarira abarundi bahunze guhunguka zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri muri Republika ya Demokrasi ya Kongo bisaba ko zobanza gusobanurirwa uburyo zizofatwa zigeze mu Burundi. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na zimwe mu mpunzi za Rusenda.
Twebwe turipfuza guhunguka mugabo hariho ibintu dutegezwa gusaba. Kubera ko twebwe guhunguka turabishima. Ariko ibyo dusaba nyakubahwa umukuru w'igihugu na leta y'u Burundi. Nitwahunguka tuzofashwa n'iki? Tuzobaho gute? Tumaze imyaka myinshi mu gahinga. Hari abafise ingo, hari n'abandi ngo zasambuwe cyangwa zatakaye. None kugira ngo aduhungure azoturungikira umushikiranganje wo guhungura impunzi uwo mushikiranganje atubwire ko ingene bazotwakira tubeho kugira ngo dusubire kumenyera kuba mu Burundi bushasha kuko nkuko twariho kera nitwashika atacyo baje kutubwira batwemereye twobaho gute dusabanya kuba wa president w'igihugu General Evariste Ndayishimiye na leta yiwe yuko yo dutemberera hama katubwira ingene tuzobaho mu Burundi duhungutse guhunguka turabishaka kandi turabishima mugaba tubwire ingene tuzobaho dushitse mu Burundi
nyakubaho nimba yimviriye ko abarundi ko twohunguka twari dutesetse twari tubayeho nabi leta ya Kongo yari tubeshejeho nabi no kuvuga inzara nkubu tumaze ameza ne tutagira n'ikintu kimwe tujya abana bamwe bariko baracibwamo batuzanira imiti yo gucibwamo ariko ntibatuzanira injya kubera kubaho nabe nyako akaba yatwiyumviriye ko nubu naze nibaza ahubwo batwerekana ko twobaho mu gihugu cy'u Burundi ko twanga baduhagafashanyo kagateba kakaza none nkanje ko ntagiraho mba mu Burundi nzohitambaho gute ese nzogiki bisabana bane biga bari biga muri aseri naho batatugaburira bikwiye mugabana biga ese rinashika iyo hiyo abana baziga canga bazoba mayibobo nyakuba wana dutera kama tubwira uko bizogenda ese ko ntagira ni parasera ntagiraho navuye nari umupagasi nahunze kubera kuburahomba nahomba none uho nzohitira hehe kugira numva amahoro nduke mu mutima nyakuba nimba yabyiyumviriye naturonderere uko yotugabura nuko twoba nuko abana bacu bokwiga nukuri acha dutore ahubwo niyizire wenyine azadutore kwera turarusha
twebwe nk'impunzi zo mu ikambi ya Rusenda wo tarakamo ko mukuri igihugu twadukeneye insiguro yimitse kugira ngo tumenye nitwahunguka cyo hunguka gute hanyuma dufata ingingo yo guhunguka twamaze gusigurirwa kubera kama guhunguka kari keza kubera kuba impunzi ntibiryoshe kera muntu wese azi kuba impunzi maratonda ku murongo mara bagusunika maragira gute ariko kuba mu gihugu nacu cyacu mavuko twatubyifuze twadukeneye insiguro yimitse apana kamo akamo kaze kwa mbaga kamaze kuronka insiguro yinge tuzofatwa harabafite ubwoba nitwagenda ko twifise amazina menshi batwita abantu bahunze kwatwishije igihugu bageze gute mu gatafise gituma hamwe twosigura ibintu zo kwakirwa hariya akamo ko mukuri igihugu ndwa kukitaba nkuko abandi nabo bavyumva
twebwe twarahunze tumaze guhunga twahunze ibibazo byinshi hari habahunze kubera batagira amatoro bari batunzwe no guca ingero nukuri akamo nyakubahwa umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko aratera abarundi turakumva ariko twosaba yuko intumwa yotuma kutugendera nga zomenya ikibazo c'umwumwe wese cane cane muri ibi bintu bigora abarundi badufashe abatagira amatongo baturonderera amatongo aha hantu turi n'ahantu hatugoye cyane turamaze amezi menshi tacyo tuyirengeje ntidufungura ni nk'amarira kwanza umuntu yobona turizeye yuko leta mbyeyi iri mu gihugu c'u Burundi ibi byose yo biturabira bakadukura muri aka kaga turimo ariko badufashije
kome ako kama ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye turakumva kandi uruhande rumwe tukakira neza ahandi tukakakira nabi na cyane cyane ko aha turi mu nkambi ya Rusenda turiko turagizwa ko turi abaroberi turiko turagirizwa ubusuma kubera inzara rero nk'umukuru w'igihugu by'ukuri iyo yaratowe n'abanyagihugu akizerwa ko yofasha abarundi akafasha umurundi aho ari hose dusaba ko niba yumva ko neza adukeneye ko duhunguka kuko natwe ntabwo twishimiye kugwa muri Kongo kose twavukiye se w'igihugu cyatubyaye dusaba ko yoza akatwegera nka twebwe abarefugee aho twahungiye aho tugorewe tukamubaza mbega tuzobaho gute tuzokwakirwa gute tuzofashwa iki kuko tubonye ubuzima twa turimo twitwa impunzi bigashika tubashusira mu gihugu cy'amavuko tukabanda n'ubundi tubaho nabi.
Urakoze Bedast. Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe rya Afrika mu gihugu cya Mali no mu ntara ya Sahel, Perezida Pierre Buyoya yahoze atwara u Burundi avuga ko amahoro ashobora kuboneka mu gihugu cya Mali naho intambara igisibije kandi n'inyuma yaho abatavuga rumwe na leta batereye ibyatsi twigoro tw'abategetsi bo mu ishyirahamwe CDAO ryo muri iyo ntara twokumvikanisha impande zose mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Uyo yatangura avuga ukuntu umutekano wifashe muri iki gihe mu gihugu cya Mali.
Muri iki gihugu cya Mali ibibazo by'umutekano ni byinshi. Ibibazo twari tumenyereye bimaze igihe, navuga bimaze imyaka, ni ibibazo bijyanye na bamwe batera igihugu mu ntara z'umuraruko mbere no hagati mu gihugu, abo bita mu gifaransa ari teroriste. Nicyo kibazo cyari tumenyereye, ariko mu minsi iheze hadutse ikindi kibazo, navuga gifatiye ku bya politiki, imigambwe itavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe amwe amwe baratunganije imyerekano kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu birabandanya mu kwezi kw'indwi, bavuga ko bobo icyo bifuza ari uko umukuru w'igihugu yotanga imihoho kubera impamvu nyinshi basiguye, cyane cyane kubera ingorane zavuye ku matora yabaye mu kwezi kwa kane, amatora y'abashingamateka. Ibyo rero byateye uruhagarara rutari ruto, tumaze nk'iminsi hafi amezi abiri. Hanyuma abategetsi nabo nyine batavuga rumwe mu ntango ya mbere baragerageza gutora inyishu mbere abaserukira makungu ngaha barabafasha, ariko ntibyagira icyo bivamwo gushika rero aho ibishyirahamwe byo muri aka karere CDAO riza nkirije gutabara tarungika intumwa ubwa mbere ubwa kabiri ntacyo byashika ku gikuru niho rero itariki 27 z'ukwezi kw'indwi haba iyo nama y'abakuru b'ibihugu yafashe ingingo ubu biyumvira ko zizotuma uwo mugoro uhagarara ruhera ariko rero ibintu ntibyagenze uko babyifujije izo ngingo bafashe tavugana rumwe na leta ntibazishigikiye
nk'ubwa kabiri haba utwigoro dukomeye two kugerageza kumvikanisha leta n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'iyo migwi nyine igwanya ubutegetsi akizero kari hehe ubuku kw'amahoro ashobora kuboneka muri icyo gihugu amahoro arashaka kuzosubira kuboneka
ubwa mbere amahoro azoboneka mugabo ntibyoroshe kwaboneka igihe cyose hari amatati imwe nayo biragora kandi ababagiyemo kugira ngo bafashe ntibashoboka bashika ku ngingo zemewe na bose ariko jewe nibaza bitebe bitebuke ko abo bazoroha bakumvikana ku bwanjye ikintu kitarashoboka ni uko leta irongoye iki gihugu n'abo nyine bayigwanya bajya hamwe bakavugana amaso mu yandi ibyo rero ntibarabishikako ubu rero biriko biragaragazwa ni uko abo byega bavugana mbere atanu n'urinze kuja hagati
ariko naho bavuga ko ibiganiro bishobora kugira icyo bivuyemo habaye ibiganiro hagati iyo mirwi idacana uwaka hari biyumvira ko muri iki gihe abatavuga rumwe bashaka ko perezida yatowe n'abanyagihugu atanye imihoho ari ikintu gishobora kuba ari nk'intambamye mwebwe mubibona
niko tubibona nibaza ko ari nacyo gituma gikuru cyahagurukije abakuru bo muri aka karere cya mbere cyabahagurukije ni ibyerekeye umutekano mali n'igihugu ifite ingorane z'umutekano kuva kera nk'uko nabivuze hanyuma ibyo bihugu byose birafise ubwoba yuko hamwe izo ngorane z'umutekano zorenga urugero muri mali nabo ibihugu byabo byohava bitandukirwa
perezida Pierre Buyoya intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe rya Afurika mu gihugu cya Mali no muri Sahara murakoze cyane rwose ku kanya muhari radiyo y'ijwi ry'Amerika
nanjye ndabashimiye
radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC ubu tugeze kuri wa mwanya tubasangiza uyu munsi habayeho ni kimwe mu bintu byaranze iyi tariki mu mateka y'isi twayiteguriwe na mugenzi wacu Venus Nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza
ayo masezerano azwi nk'amasezerano ya Arusha yashyizweho umukono ku itariki ya kane Kanama muri 2023 mu mujyi wa Arusha uri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Tanzania. Ayo masezerano yaragizwe n'ibice bitanu yaragamije kurangiza intambara yari imaze imyaka itatu hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iz'umutwe w'inyeshyamba za FPR. Imishyikirano yatangiye ku itariki ya 12 Nyakanga umwaka 1992 iteguwe n'umuryango w'ubumwe bw'Afurika n'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Impande zombi zihita zumvikana ku masezerano y'ihagarikwa ry'imirwano. Amasezerano ya Arusha yateganyaga ishyirwaho ry'akanama gashinzwe gukora iperereza n'inama y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu kugira ngo zikore iperereza ku bwicanyi bwakozwe n'impande zombi kuva mu kwezi kukwakira umwaka w'1990. Ayo masezerano yateganyaga ishyirwaho rya leta y'inzibacyuho yaguye yagombaga guhurirwamo na FPR n'amashyaka atanu yari muri leta y'inzibacyuho yariho kuva mu kwezi kwa mata umwaka w'1992. Izindi ngingo zari mu masezerano ya Arusha kandi zagaragaraga nk'ingenzi n'ishyirwaho ry'ubutegetsi bugendera ku mategeko, gucyura impunzi no kuvanga ingabo z'impande zombi zarwanaga. Intambara yadutse mu Rwanda tariki ya mbere ukwakira umwaka w'1990, ingabo za FPR ziteye Rwanda ziturutse muri Uganda zishaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana zavugaga ko zifite umugambi wo kugarura demokarasi mu Rwanda guca karengane n'ihohoterwa no kwimakaza iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu.
Njuti mwese mukunda Radio Ijwi d'Amerika ibiganiro byo muri aka kanya niho bigarukiye. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro wabihagarariye ni Edi Gwema. Amakuru twateguye twese turi mu ngo zacu kuri mikromari kumwe na Fidel Niyonga. Turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza.